kuko mu bimenyereye uno wa mwanya ukwashikiriza hamakuru mu rurimi rw'ikirundi ariko reka duhere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize umushikiranganje kumenyesha makuru n'ibinyamakuru arakeza isanganiro giye kumara imyaka 23 ikora ngo kuko ikora isunga karanga mutima ni mu rugendo rw'iwe gukuru wa gatano kuri radio television isanganiro Kuvaho abanyeshuri ku ishuri gisumbuye rya Mukungu muri commune Nyanza mu ntara ya Burunga bafatanywe impapuro z'akabazo mugisha umwe wo kuri iryo shure ntazwi iyo ari nayo abanyeshuri bamwe 18 bari irukanwe natuzu twasuga umwe turangwa mu masoko ya buruhukiro gatete kizuka na minago ari muri commune Rumonge ntara ya Burunga ni mugiyo commune yatewe n'ikiza chakorera ito nido ni mukanya kuri miko muri kumwe na Ornella Mucho
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
ndasubiye kuramutsa no kubahikaze murano makuru umushikiranganje kumenyesha makuru n'ibinyamakuru yagendeye kuri wa gatano radio television isanganiro mu jambo giwe ministre Gabi Bugaga yakije iki kinyamakuru kigiye kumara imyaka 23 gikora aho yamenyesheje ko bamenyesha makuru isanganiro bakora bisunza karanga mutima
intambwe isanganiro igeze ko ni intambwe nziza cyane gose kandi tutwana poliko mwigumije mu gihe hacamwo hagati bavukana haba byinshi ariko mugabo mukigumya mugasura mukanagura buke buke kandi azi yuko ahose ihangiro ryanyu kugira ngo ibisanganiro koko ifasha mu kubana neza hagati ya bene gihugu muri aziro context chanke intumbero y'isanganiro gihe yatangura gushingwa kera hari tudi jambo hama twebwe biraduga sosya jambo iraza ku sanganiro iradi kwikorana na benshi naje numviriza ikintu cerekeye gukurikiza akaranga mutima kumwuga nk'abamenyesha makuru biyubashe ico kinda gishimira radio isanganiro kuko abamenyesha makuru ngira radio isanganiro urumva ko hariho akantu kubukambwe kubera mugerageza guhana ubumenyi hagati yanyu abakera n'abashasha kugira ngo mubashe ku murindi umwe ukumva nyine ko ari radio isanganiro umuntu wa tresi inkuru kumva icagombye kuvuga kuko radio kubaho kwayo no kurera no gukebura gutanga namakuru kwa makuru arakenewe mukubaho k'umuntu rero amakuru mu buzima bw'umuntu ni ikintu gikenewe cyane gose
tandukire mu gisata c'indero abanyeshuri 19 bo ku ishure Green Hills International College y'Igitega bari bamaze indwi zibiri bafunzwe bararekuwe kuri wa gatatu basubizwa mu ishure bagirizwa guturira zimwe mu nyubakwa z'iryo shure na bimwe mu bikoresho byaryo ni mu gihe kuri uyu wa gatanu umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi yarongikiye urwandiko userukira iryo shure imbere y'amategeko hamusaba gutuma ku vyihuta inama y'urwego rujejwe indero kuri iryo shure namba atari bwayitume ko kugira ngo bige ibijanye n'ico kibazo mu ntumbero yo gutuza burundu mu mashure ubwumutsi nk'ubwo bwabaye kuri iryo shure Donidona Gerard nibigira
Kuri wa gatatu inyuma y'umutaga umushikiranganje w'ubutungane katihabwa Arutemo yarishikiye mu ishure Green Hills International College y'Igitega ishure giga ko abana 19 bari basigaye bafunzwe bagirizwa guturira bimwe mu biro vy'iryo shure no konona ibikoresho vyaryo bitandukanye mu ijoro ryo kuwa 22 irishira uwa 23 ukwezi guheze ico gihe haci hafatwa harafungwa abanyeshure 25 mu nyuma bane bararekuwe hasubira kurekugwa babiri hacasigara bafunzwe abanyeshure 19 ariko rero kwitegeko gyo mushikiranganje w'ubutungane katihabwa Arutemo abanyeshure 19 bari basigaye bafunzwe barafunguwe baca basubizwa mu ishure ku muhingamo wo kuri wa gatatu userukira iryo shure imbere y'amategeko Audric Ndereyimana akaba yatumenyesheje kuri telefone ko amatohoza azobandanya kandi ko abavyeyi babo bana barishe imiliyoni zirenga 89 z'amarundi ajanye n'ivyononekaye kuri iryo shure muri iryo kuri wa gatanu naho umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Havyarimana yandikiye ugwete uwo aserukira iryo shure imbere y'amategeko amusaba gutandukanya amakosha y'icyaha ariyo affaire pénale mu gifaransa n'amakosha ajanye n'indero n'inyifato ku mashure arivyo affaire disciplinaire mu gifaransa yisunze itegeko rigenga indero mu mashure ariyo règlement scolaire mu gifaransa yaciye amusaba gutunganya vuba inama y'ugwego rujejwe indero kuri iryo shure namba iyo nama itari bwabe kugira ngo bige ivyico kibazo cabaye kuri iryo shure mu ntumbero yo gutuza Burundi mu mashure ubugumutsi nkubwo bwabaye kuri iryo shure yanamusavye ko icegeranyo cingene ico kibazo kiriko kirakurikiranwa coba camushikiriye bitarenze igenekerezo rya 14 munyonyo uno mwaka nitwashoboye kuronka Rodrigue Ndayishimiye aserukira iryo shure imbere y'amategeko kugira ngo agire icashikirije kuri ivyo igitega Jean ibigira ku radio isangani
Tugume mwisata chindero mwigisha mwo kwishure gisumbuye gya mukungu ntazwi yari nayo abanyeshure 18 barirukanwa mu kirengo kiri hagati y'indwi imwe n'indwi zibiri kuva kuwa kane w'indwi uheze muri komine Nyanza mu ntara ya Burunga ivyo bikaba byabanyuma yaho hari bamwe mu banyeshure kuri iryo shure bafatanywe impapuro z'akabazo bari basubiyemo kugira hadisubirire izo bari bakoreye ku bwa mbere hamwe n'akabahasha k'ibihumbi 130 guha umwigisha atabuza hageze gushika ubu twari gisata cindero muri iyo komine akamenyesha ko umwigisha kiriko ararondegwa inkuru ya Elize Kwizera
nkuko amakuru ava kuri iryo shure ryisumbuye rya Mukungu riri muri komine Nyanza mu ntara ya Burunga bivuga byose byatanguye mu gatondo ko ku munsi wa kane w'indwi uheze ngo bamwe mu banyeshure bo mu mwaka wa kane pedaka trigisata ndirabigisha kuri iryo shure bafatanywe impapuro ziri ku nyishu nziza z'akabazo k'icigwa cya psikopedagoji baheruka gukora hamwe n'amafaranga ibihumbi 130 bari begeranije bivugwa ko ayo mafaranga ari ayo bari gushikiriza umwigisha w'ico cigwa kugira bikunde ko impapuro bari bakoreye ku bwa mbere zisubirizwa n'izo zindi bari bateguye ayo makuru nyene avuga ko abo banyeshure bamaze gufatwa umwigisha w'ico cigwa atawasubiye kumukubita ijisho kuri iryo shure ishure ryahavuye rifata ingingo yo kwirukana abanyeshure bagera kuri 18 kubababa 70 basanzwe biga muri uyo mwaka mu kiringo kiri hagati y'indwi n'indwi zibiri bamwe mu barezi n'abavyeyi barereye kuri iryo shure basaba ko hoba amatohoza yimbitse kugira ukuri kumenyekane abifise mu ruhara bose bahanwe hisunzwe amategeko kuko atari n'ubwa mbere havuga ubusuma bw'ibibazo kuri iryo shure ujejwe igisata c'indero muri komini Nyanza anakrendu wayo aremeza ayo makuru yisunze icegeranyo yahawe n'umuyobozi amenyesha ko uwo mwigisha naho bamurondera kuri telefone batamuronka ariko ko akiri ko ararondegwa yongera ko hari inama y'abanyeshure birukanywe n'abavyeyi babo itegekanijwe kuri uyu wa gatanu mu ntumbero yo kwiga icyo kibazo mwomenya ko ikibazo cy'ubusuma bw'ibibazo kuri iryo shure cavuzwe no ku mwaka w'ishuri uheze ariko ngo akabatanyisha ucigeze gitoregwa inyanza mu ntara ya Burunga Elize Kwizera Radio Isanganiro
Kurivyo nyene abanyeshure 18 bo kuri iryo shure gisumbuye rya Mukungu ryo muri komine Nyanza mu ntara ya Burunga twe twabamenyesheje ko birukanwe by'imfata kibanza byarangiye birukanwe burundu n'inyuma y'inama yo kuri iryo shure kuri uyu wa gatanu amakuru ava kuri iryo shure amenyesha ko hatanguye inama yahuje abayobozi b'iryo shure abigisha abanyeshure birukanwe n'abavyeyi hamwe n'abaserukira ibisata by'indero muri zone no ku mutu mba muri iyo nama ngo abo banyeshure bimanze ko bimanze imbere y'abavyeyi ibyo bakoze hamwe n'ayo mafaranga bafatanywe bari babisabwe n'umwigisha w'ico cigwa nyuma iyo nama hakaba haciye hakorana yindi nama igizwe n'abarezi bo kuri iryo shure ari naho hafatiwe ingingo yo kwirukana burundu abo banyeshure hishimikijwe ingingo ya 37 y'amategeko agenga indero mu Burundi
Isanganiro Inami sumbingi imba
no makuru harabandanya umwanditsi n'umuntu kirumara mu gihugu ciwe hari naco gituma yarakwiye guhabwa agaciro bivugwa na professeur Juvenal ngugwa n'ubusa asanzwe nawe nyine ari umwanditsi mu gihe buri gikerezo gyandwi ukwezi kwa 11 ari umunsi mpuzamakungu hari umwanditsi w'umunyafrika mu Burundi ngusanga ibitabo bidasomwa no mashure nibijeyo bigatuma batamenyekana ariko nubwo biruko ngo hari ico ngo hariho ico kwishimira kuko hamaze kujaho amashirahamwe y'abanditsi afise icafasha
ku isi yose abanditsi n'abantu bafise iteka rikomeye mu bihugu vyabaye nk'akarorero musanga ibituro vy'amametro amabarabara makuru makuru yitiriwe abanditsi bamwe ba Victor Hugo ba Voltaire bande ariko aho iwacu nivyo umwanditsi ntafise agaciro gakomeye nkako nico gituma mbere ari twe dukwiye kugira duhimbaza umunsi mikuru nk'uyu kugira duha agaciro umwanditsi ndabaye nk'akarorero ibitabo abarundi bandika kenshi na kenshi ntibimenyekana ushima bitamenyekana nko mu mashure ubu ntibacigisha bikwiye ibitabo byandikwa cyane cyane byandikwa n'abarundi ibitabo ntibironka babisoma bitumwe nuko ubwa mbere hari naho natwe bwabigisha tutacigisha gusoma abanyeshuri bacu usanga tubigishije ngutuntu twanditse tutari mu bitabo bikomakomeye canke natwe bw'inyene hari naho tutagisoma ibikwiye murabona umwigisha ibisanzwe gitabo nico co bayimbabura yiwe mugabo umwarimu aci imbere yarya badandariza ibitabo akaraba hirya kandi ndamwumva no kubera ko atagira uburyo nubwo buryo rero ku Barundi buratuma badasoma ibitabo ugasanga mbere abantu bavuga ngo Abarundi ngo ntibasoma ubundi mwanya ngo Barundi ntibandika barandika mugabo ibyo bandika ntawe bisoma hariho ngaha mu Burundi amashirahamwe y'abanditsi atari na make mugabo ugasanga n'ibintu leta idaheza gushyiremo uburyo bukwiye kugira ngo batere imbere
Leta rero ngira kwiye gushiraho ikigo cyo kwandika ibitabo bikunze kanashigikirwa n'abanyamitahe nkuko bikugwa mu bindi bisata kugira umwanditsi w'umurundi ashobore gutera imbere Amasoko amwamwe arakenye utudu twasugumwe mu mazone nka buruhukiro gatete kizuka na Minago muri komine Rumonge ntara ya Burunga urungu ya mazone basaba ko komine igirici koze maguru masha muri iki gihe iyo komine yatewe n'ikiza cakorera Augustin Minani mustanero wa komine Rumonge asaba urungu ya mazone gukurikirana ko buryo komine isohora bukoreshwa ico bwagenewe ngo kuko iramaze gusohora amafaranga nkayo yo sanura sugumwe ziburuhukiro ariko ngo ntivyakozwe Jean Pierre Misago
tubwira ko no mu masoko kubera tamaza hari kubera ya matoilete yuzuye bisaba yuko bayavuga
isoko y'iburuhukiro utuzo twasugumwe ntitwigeze duherahezwa ngo dukoreshwe nkuko Jean Nkuriragenda arongo yo zona bivuga
isoko y'iburuhukiro kuviremwa hari wasoma twarete mugani yaherahejwe abagisoko ntibagira aho baca cyo twaza kumaze imyaka myinshi tukivuga ndasavye byo kuri bacandike kandi bagishire ko agatangaza kugira ngo abene igihugu batugura mu isoko ntibandukirwe n'ara ziva ku isoko rike
muri zone Minago naho utuzu twasugumwe twaruzuye kandi nta namazi dufise nkuko urongo yo zona bivuga Muri zone Kizuka naho utuzu twasugumwe haheze imyaka myinshi tudakora twaruzuye ahandi twasambutse nkuko urongo yo zona bishikiriza no muri zone Gatete amasoko yo kumugara Gatete na Mutambara nafise utuzu twasugumwe dukora kuko atamazi dufise canke tudafise abadutunganya nkuko urongo yo zona bivuga abarongo yayo mazone basaba komine Rumonge gutabara kare kugira ngo abarema muri ayo masoko ntibandure indwara zifatiye ku isuku rike narijya korera imaze gufata abantu barenga 20 mu mazone ya Minago Kizuka na Rumonge Augustin Minani mustanire wa komine Rumonge avuga ko ico kibazo kizwi agahanura ariko abarongo ya mazone kwiyo komine iramutse isohora uburyo bwo gusanura canke guheraheza utuzu twasugumwe nabo bokurikirana ko ibikorwa biriko birarangurwa neza afatira ku karorero ko ku isoko ya buruhukiro aho komine yasohoye amafaranga ngo utuzu twasugumwe duherahezwe dukoreshwe bija kurangira umukozi anyitse atwaye nayo mafaranga
amasoko atagira amatwarete anayahe uruhukiro aburuko banayivuga amafaranga twatanze akaribwa n'abantu ufutwe nk'ubu tugasohora uburyo umuntu akaze nk'ukurikirana uruhukiro twatanze bije umukozi ayitwara n'akazira gahiba twatwumva induru ngo twarete ku buryo bwasohotse bwawe byagiye byahiriye
mu rugendo aherutsemo ku mutumba wa Cabara mustanteri wa komine Rumonge akaba yategetse kutuzu twasugumwe twari tumaze igihe twugaye ku isoko yaho duca twugurugwa ubwo nyene Jean Pierre Misago mu Rumonge Radio Isanganiro
Bamwe mu banyagisagara cha Bujumbura ngo baratahura ko aho bata mucafu atandukanye ngo kuko hariho aho bata imicafu ibura n'ahandi bata y'ama plastike ku rundi ruhande hari nabandi batazi itandukaniro bapfa aho bashize hakaba nabandi bakora ibinyuranye mu kuja gukuramwo ama plastike aba yarashizwe aho hagenewe ubucafu babona ko hakuye amahimiriza kugira abantu bamenyere guta imicafu nkuko byate kanije inkuru ya Stella ndayishimiye
babonye hari amapubere hama cyitwaza kari yo gushiramwo mucafu ari wo wose ntituzi
ngo aho twaciye kubarabara bitave ni duramitie abanyagihugu bakorera imirimo bavuga ko bataza aho bati mucafu ya plastique Lionel ntihora imbere twasanze ariko ashira gacupa ka plastique mu gisanduku cagenewe umucafu usanzwe kuko atavyazi
aba baratweretse amapubere yo gutereramwo imicafu amarumva nase ugita mu barabara bishira hari twabonye hari amapubere hama cyitwaza kari yo gushiramwo mucafu ari wo wose ntituzi ngo biratandukanye aho dushira ama plastique cyangwa dushira ibindi bintu ntabyo twigeze tumenya
Salvatore Sayinguvu we twamusanze ku barabara bitave ni dora mission aremeza ko azi ku bisanduku bijamye iyo micafu bitandukanye
je dabizi kuko hariho ama pubere bagiye baragira publique hanyuma hariho ibibora babishira ngaha ibitabora naho hari hahandi hantu babishira nk'ama plastique burya buntu gucupa kinje a plastique
ahamagarira abanyagihugu bagenziwe gukangukira gutandukanya aho bashira imicafu
abanyagihugu no babwira yuko bakwiye gutera imbere mu mitwe yabo bakamenya yuko mu bihe nk'ibi turatuja mu iterambere ko mu gusukura igisagara atarugupfa guta imicafu hariho hose ko bijya bintu basuka hajya bibora hariho abajeje kubitwara ibitabora navyo navyo nyene hariho abajeje kubishira
abo banyagihugu bagasaba leta kubimenyesha batabizi kugira ntibabandanye babikora
basaba ko haba hakwiye ko bashobora kuvyandika ko bashobora kubisoma bakavyandika ko mu ndimi zose kurabona hari abarundi hari abanyamahanga kugira ngo umwe seroherwe mu rurimi rwiwe canke bikunze akabaho kubimenyesha abantu biceye ku maradio bibaye ngombwa bakerekana n'amapubere yagenewe ama plastique yagira ngo umunyagihugu yoroherwe gutandukanya ntitwame mu makoso yo kwirinda umwanda mugabo tugasanga turiko tubishiraho bitagenewe guca
basaba leta yuko yoza irabicisha mu bintu vya publicité bakabimenya kanagwiza ahantu babishira ko urashobora kubura ahantu bishira kandi warubizi ugacupa hutaye kuko udateza kuguma bifise
abana bo mu barabara ngo birashe bakaza bagakura amacupa y'ama plastique aho bayatawe muri mwe n'ivyo bisandugu bikavugwa nabo banyagihugu ko baba bagiye kuyagurisha
Turangirize mu gisata c'ubutunzi iyo waronse urusha kugendereza ubutare yubuye aho buri ngabwirizwa gutanga icigwa c'ukungene ibikorwa bizobandanya birimo n'ivyigwa by'ubuhinga n'uburyo bw'amafaranga n'ingene yazubahiriza ibidukikije byo byose n'imbere y'uko urusha gukugendereza yahawe rurangira ibiri mu ngingo ya 58 itegeko rigenga ubutare igerekerezo rya 4 myandagaro umwaka wa 2023 na munsi tubandanya tubasomera ingingo za 56 gushika kuri 60 zivuga uburenganzira n'ibitegerezwa kuwahawe uruhusha gukurondera ubutare n'umugiye mukuru w'igihugu yatanguje mu kwezi kw'icumi n'umwaka igikorwa cyo gushora hanze ubutare butandukanye mirekanyange
Ingingo ya 56 y'iryo tegeko rigenga ubutare mu Burundi cyuwa kane myandagaro 2023 ivuga ko iyo ufise ubwo ruhusha rwo kugendereza ubutare amaze kubura aho ba hari ubutare ngo aca hazitira kugira arabe ko hazocukugwa ingingo ya 57 ivuga ko ufise ubwo ruhusha abwirizwa kwereka ubushikiranganje bw'ubutare uburyo bwose bwo gushika ahabera ibikorwa n'ibiriko birakogwa agatanga amakuru yose ya hagejeje igendereza ry'ubutare kubw'ingingo ya 58 y'iryo tegeko iyo hubuwe ahari ubutare ufise gwa ruhusha gukugendereza abwirizwa kwerekana imbere yuko uruhusha ruhera icigwa kirimwo ubushobozi bw'ubuhinga n'amafaranga hamwe n'ingaruka kubidukikije ico cigwa kirasuzumwa n'ubushikiranganje bw'ubutare bugaheza bukagira ico buvuze mu gihe kitarenza amezi atatu uwahawe uruhusha abihebye aragira icegeranyo akabwirizwa gusubiza aho yakoreye uko hari hameze. Ingingo ya 59 y'iryo tegeko nayo ivuga ko ufise ubwo ruhusha rwo kugendereza ubutare abwirizwa kumenyesha ubushikiranganje bw'ubutare isanganya ryose ryabereye mu karere ariko agendereza mu butare hakurikijwe amategeko agenga ibyo gutegekaniriza kazoza. Nayo ingingo ya 60 yerekana ko ufise ubwo ruhusha amaze kwereka ubushikiranganje umugambi wotanga inyungu ngo arashobora kuronswa uruhusha rwo gucukura ubutare yerekanye ubuhinga n'uburyo akanabisaba mu mezi atarenga 6.
Na hano rero turangirije amakuru twari twabateguriye ndabashimire mwe mwese mwakurikiranye nshimire na Albert Nduwayo yatumye amajwi yabashikira kuri mikomo ari kumwe na Honorable Mucho.